Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Mwiriwe mwese muteze yompi radio Inzamba agateka kawe turabahaye ikaze makuru yo kuri uyu wa 25 ntwarante umwaka wa 2022 ari makuru tukayahera ku ngingo nkuru zikurikira. Hari umunyororo apfungiwe mu ibohero rya Gitega hadakurikijwe amategeko. Uwo munyagihugu akaba amaze igihe kitari gito apfunzwe kandi yarahejeje igihano yaciriwe na sentare. Mu ntango z'ano makuru muraza kubikurikira mu ido nido. Abanyagihugu nabo bafise imanza zacitse ariko zitarashirwa mu ngiro ngo nibashire umutima mu nda kuko ubutungane bugiye kuzishira mu ngiro. Iryo sekeza naryo ngo rikazotangura kugenekezo rya kane ndamukiza nkuko byashikirijwe n'umuvugizi wa sentare ntahenyuzwa mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego. Muri ano makuru kandi tuza kubashikana mu gisagara cya Bujumbura ahavugwa icagagurika ry'umuyagavuba ryimonogoje makarita atandukanye y'igisagara. Abanyagisagara bakidoga bavuga uruhombo bariko baragira ko ari runini kuko umuyagavuba ucika mu ijoro ukagaruka bukeye. Mu kanya tuja mu idonido ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Muri ano makuru duhere mu bijanye n'ubutungane. Umwe mu banyororo b'umuyohero rikuru rya Gitega afunzwe hadakurikijwe amategeko kuko aheze imyaka itari mike yarahejeje igihano yaciriwe na sentare. Ivyo biri mu rwandiko rw'ishirahamwe Rukristu gishinze kugwanya ugusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu akati Burundi. Ido ni doreka tubibaze Trifine Kaniwabo.
Uwo munyororo afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega atategeko na rimwe rimugenga yitwa Pierre Bizimana. Yafunzwe kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 ubwa mbere yagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi. Icyo gihe acibwa umunyororo wo gufungwa imyaka ibiri nk'uko biri mu rwandiko rwa Akat Burundi. Ahejeje umunyororo urwandiko rubandanya ruvuga ko agiye gusaba impapuro zimuha uruhusha rwo gusohoka ibohero yaciye nyabuna yagirizwa ikindi caha bavuga ko yakoreye mu ibohero acibwa gufungwa umunyororo w'iyindi myaka itatu. Iyo nayo yaheze mu mwaka w'2020 nk'uko biri mu rwandiko rwa Akat Burundi n'ubu aracari mu ibohero. Umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akat Burundi.
Yari asanzwe agendanira umwe mu bagirijwe byo guhinyika ubutegetsi bya kudeta funga bamucira umunyororo w'imyaka ibiri yagiye guheza mu 2017. Niho yaja imbere y'ubutwari ibohero rya Gitega kugira ngo bashobore kumuha impapuro zo gusohoka ibohero. Uwo nawe acamubwira ko hari iyindi dosiye yuguruwe ugatwe kiwe ko yoba yakoresheje karangamuntu k'amagendo ibyo ngo akaba yabigize igihe yari afunze. Iyo dosiye ariko yavuye yugururwa bamuciriye umunyororo w'imyaka itatu. Ubwo munyororo rero wagiye kurangira itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Kuva icyo gihe Bizimana Pierre aracabandanya apfunzwe agapfungwa ata kintu na kimwe kikimupfunze kuko uwo munyororo wundi bari bamugeretse ko nawo nyine yarawukoze arawurangiza.
Akati Burundi bariyamiriza iyo ngendo ya bamwe mu barongo ya mabohero bagasaba umurwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu CNDH n'ubushikiranganje bw'ubutungane gukora ibishoboka byose ngo uwo munyororo co kimwe n'abandi bafunzwe muri ubwo buryo borekugwa.
Mu bisanzwe amategeko y'igihugu yaratomoye neza ku bantu bari mu maboko y'ubutungane abantu bapfunzwe uko bigenda nuko umuntu ahejeje umunyororo mukuru w'ibohero acamurekura. Ubu rero tukavuga yuko umukuru w'ibohero afunze umuntu atamutahe n'umwe umupfunze uhari tukavuga ko ariwe mu bisanzwe ariko arakora makosa yategerezwa guhanirwa igihugu yaba kiriko gitwagwa mu nzira y'amategeko tugacara rero dusaba umushikiranganje w'ubutungane ko yokora uko ashoboye kose kugira ngo aranire agateka kazina muntu mu guhana abatwara amabohero sanga bahunyanga agateka kazina muntu cyane cyane mu gupfunga abantu mu buryo butarekuwe n'amategeko turasaba kandi n'umugwi w'igihugu kugira agateka kazina muntu ko wujura araba muri ayo mabohero cyane cyane ukaraba ukaja kubaza mu mabohero rya Gitega igituma uyu Bizimana Pierre abandanya apfunzwe kandi yarahejeje umunyororo wiwe tugasaba kandi nabo bakorerwa bimabi ko bogumana ibyemezo hafi yabo kugira ngo ejo cyane ijya heje ubutungane bubonetse mu gihugu abo bantu bakoze ayo mabi bashobore kubihandikwa cyane biture inzego mpuzamakungu zikingira agateka kazina muntu
mu ruganda rwa Radio Inzamba ntiturashobora kuronka abarongoye ibohero rya Gitega ngo bagire icyo bashikirije kuri ubwo rwandiko rw'ishyirahamwe Akate Burundi
arakenuye Trifine kandi wawe mu gisata cy'ubutungane kandi abafise imanza bose zacitse ariko zitarashigwa mu ngiro ngo nibareme kuko agiye gutangura isekeza rigira kabiri ryo gushira mu ngiro bene izo manza se bikaba byashikirijwe n'umuvugizi wa sentare na yanyuzwa Agnese Bangiricenge hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabaye kuri uno wa gatanu mu ntara ya Rutana aho ibibazo byinshi byabajijwe byari bijanye n'ubutungane n'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana
muri ico kiganiro cy'abavugizi b'ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu cyabaye kuri uno wa gatanu mu ntara ya Rutana ibibazo bijanye n'ubutungane byagarutse kenshi aho abanyagihugu bavuga ko hariho imanza nyinshi cyane zicibwa ariko ntizishyirwe mu ngiro umuvugizi wa senare na inyuzwa Agnese Bangiricenge akaba yahumurije bene imanza zaciwe ariko zitarashyirwa mu ngiro hagiye vuba bwango gutangura isekeza rigira kabiri ryo gushyira mu ngiro bene izo manza
nashaka guhumuriza abantu bose bafite imanza zitaracika kuva mu kw'icumi tariki mirongo ibiri ama dosiye yose yari mu gihugu cyose yacitse mbwa atari bwashyirwe mu ngiro hari abayisekeza ryo kuyashyira mu ngiro yari amadosiye ibihumbi mirongo itatu n'amajana umunani na mirongo irindwi na bitatu muri ayo madosiye ibice mirongo ibiri na bibiri n'amajana indwi na bitanu zaracitse zose muri izo nazo igihumbi n'amajana inzu na mirongo ine n'imwe barazikurikiza mugabo ntizahera ni ukuvuga kuri zidakurikijwe zigahera zakurikijwe ku bice mirongo irindwi na bitatu n'ibice bitanu izisigaye rero harategekanijwe irindi sekeza rizotangura itariki zine z'ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na bibiri izo zitacitse zose zizoja muri izi zisigaye rero turatanze umwizero ku bafite amadosiye yose yacitse ariko atarakurikizwa ko muri izi sekeza buca ritangura nazo nyine zizojamo kuko ihangiro dufite ni uko imanza zose zacitse zishyirwa mu ngiro kuko urubanza rucitse ntirushyirwe mu ngiro urwo rubanza nta kamaro barufite
ku kibazo kijanye n'abanyagihugu bo muri komine Burambi bidogera abacamanza ko babaka ibiturire Agnese Bangiricenge akabasaba abanyagihugu kudoma ku rutoke bene abo bacamanza
ubutungane buronka umuntu wese afite ikibazo akitura sentare abacamanza bose si babi kuko sinovuga nta mwongwa uburisato ubudahizwe bamaze kubona ko hariho abasaba amafaranga kuko yabivuze mu ntara zose hariho inzego zijejwe kurwanya ibiturire buca babajya akara ko n'abandi bama babafashe hama bakabashikiriza inzego zibijejwe
mwomenya ko ico kiganiro c'abavugizi b'ibisata bitandukanye kiba rimwe mu mezi atatu ari ca mbere kibaye kuva uyu mwaka utangura
tubandaniriza n'amakuru mu bumanuko bw'igihugu abayobozi babiri b'idepo y'ibinyobwa bya Bralirwa bita Mega SSD yo muri komine Mabanda y'intara ya Makamba bari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa kane bakagirizwa ubusuma bw'amafaranga arenga imiliyoni mirongo ibiri n'indwi n'amakazi y'ibinyobwa agaragara arenga ibihumbi bibiri iyi nkuru tuyibaza Beni Yaksera Kana
abo bantu babiri bari mu minwe y'igipolisi ni Jean Marie Vianenge Ndakumana arongoye iyo depo na Jean Claude Ndayihimbaze umunyabigega Jean Marie Vianenge Ndakumana afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi Makamba Jean Claude Ndayihimbaze nawe akaba afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi muri komine ya Mabanda abo bantu bahagaritswe inyuma y'indwi abadandaza bakuru bakuru b'ibinyobwa bya Bralirwa mu ntara ya Makamba bashikirije umushikiranganje ajejwe ubutungane ari kumwe n'umushikiriza manza ivyerekeye ubwo busuma abadanda zukwari chumi na wabidi bava makomine ya Makamba, Mabanda, Kibago na Vugizo hito gero mshikiri za manza winara ya Makamba bavuga ko batabona ingene adahagarika uwo atwariyo depo ahubwo bagiye gutangazwa nuko aho kumuhagarika yaciye amuha amucungera umutekano benshi kubera hari abandi bantu bariko bamugira ko iterabwoba ko ngo yabayarakiriye giturire mu yindi dossier ariko nkuko amakuru ava muri komini ya Mabanda abitumenyesha umushikiranganje w'ubutungane amaze kumva ico kibazo yaciye atanga itegeko abagirizwa ubwo busuma gufatwa bagashikirizwa imbere y'ubutungane abibwe nabo bagasubizwa iteka bikaba ariko byavuye bigenda
tugira ingaho nyene Imakamba ibitenge birenga amajana 50 biva mu gihugu kibanye cha Tanzania nivyo byaraye bifatiwe n'igipolisi muri komine Nyanzarak amakuru ava ngaho Nyanzarak avuga ko ibyo bitenge byari byapakiwe mu miduga ibiri yo mu bwoko bwa Fuso muri komine Mabanda bija Ibujumbura bikaba byari byanyigejwe mu mifuko irimo ibijumbu n'amashu nkuko amakuru ava mu gipolisi abandanya bivuga ibyo bitenge niyo miduga bikaba byaciye bijanwa muri komisari ya polisi Nyanzarak kumva z'amatohoza ariko bene ibyo bitenge ngo bakaba bataramenyekana amatohoza akaba kibandanya nkuko izo nkuru zibandanya zibimenyesha
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza, ziragabanya amakari y'iyo ndwara, bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye, ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye, nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa, ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara. Harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mu mutewe na radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya abakuru twabateguriye mu gisagara cha Bujumbura indwi zibiri ziraheze hacika umuyaga nkuba mu quartier ya mwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura. Aba muri ayo makartie bakavuga ko kuva saa tanu z'ijoro badasubira kubona umuyaga nkuba basubira kubona bukeye bagasaba ishyirahamwe rigide zo gusigurira abanywanyi baryo ahari ingorane na cane cane ko bariha amahera y'umuyaga nkuba ido nido na Vanessa Muhiteka
Abo banyagihugu bo mu makartie ya Ngagara na Nyakabiga bavuga ko iyo saa tanu z'ijoro zigeze baca batangura guhigana n'abasuma amatara aba yamaze kugenda bagasigara mu kizime kubasuma wabukiye kuko baca batangura kuyira imangu no kubomura amazu umwe mu baba mu Ngagara aratubwira uko byifashe
mu makarti amwe amwe y'igisagara cya Bujumbura za Ngagara cy'ibitoke n'igice kimwe cy'umunyakabiga turamaze indwi zibiri tubona amatara agenda mu gihe cya saa tanu z'ijoro akagaruka mu gitondo baradusabye yuko twoshyira amatara ku mabarabara kugira ngo dushobore guhangana n'abasuma ayo matara twarabyubahije turayashyiraho ariko rero ubu muri izo ndwi zibiri dusigaye turara turiruka n'abasuma kubera bikinga ku gahumbezi bariko barurira ku mpangu n'ayo matara henshi yaramaze kugenda kubera bayarukura kubera haba hatabona
ika no mu Nyakabiga byifashe uko umvirizo w'umunyagihugu yavuganye na radio Inzamba
mu Nyakabiga amatara agiye kenshi hari naho kugaruka atagaruka dushat kwiro tuva turi muri pane kari haho amatara ari saa tanu abagiye ijo n'abandi usanga ari nka minu agacara ijoro ryose atayo akagaruka bukeye siza seteur
basaba ishyirahamwe rigidezo kumenyesha abo banyagihugu ingorane zihari kugira ngo bamenye uko babyifatamwo na cane cane ku bijanye n'ingorane zishobora kubashikira bari mu kizimi bavuga ko batumva ingene ari bo bonyine bataronka umuyaga nkuba kandi bariha
ashaka rero batwarize rigidezo ivuge ikibazo gihari kugira ngo tumenye natwe ingene twifata muri ico gihe c'umwiza w'umwijoro kubera yuko haba hariho ko abafite abantu bagwaye hari umwe afite indi ngorane ibyo biba amakarti ya mwamwe ayandi ukabona ari parata kandi nibaza yuko na twebwe rigidezo tuyiriha uko bikwiye
avugiye kuri radiyo isanganiro major Jean Albert Manigomba arongoye ishyirahamwe rigidezo yamenyesheje ko mu kwezi kumwe ingwane zo ku muyaga nkuba zizoba zaheze kuko bariko barasubiriza ibyuma bishaje
Arakoze Vanessa Muhiteka, abanyagihugu basaba leta y'i Bujumbura kutihutira kudandaza imfashanyo y'igitoro y'amafaranga arenga imiliyoni 3 z'amadolari yatanzwe n'Ubuyapani. Abaganiye na Radio Inzamba agateka kawe bagasaba ko coshigwa mu bigega by'intega bizoza, abandi nabo bakifuza ko leta yo kidandaza ku mafaranga ari munsi y'igiciro cyari cyasanzwe ikongera ikakigwiza no ku mastasiyo ari mu gihugu cyose nimo bakurikire.
Ama rero je nkashikiriza amakenga ko ego kizodandazwa gute, kizodandazwa na bande, kizodandazwa ku giciro ikihe, ko dusanzwe tuzi yuko ibitoro byadugijwe naho byadugijwe bitaboneka. Rero none jewe mfite amakenga turashobora kukironka nk'uko tucyifuza, niyo makenga dufise nayo handi ho mu gihe kiboneka ko abanyagihugu bacyifuza, bafise imiduga bagikenera bacyifuza, byaba ari byiza. Ikindi nacyo ko ari igitoro cy'imfashanyo, nibaza yuko atari bizosaba yuko Uburundi buzoriha biciye mu bindi bintu tutazi, nibaza yuko codandaza ku mahera ari munsi y'igiciro twari dusanzwe tubizi koko irango bisahirize abarundi.
Leta y'Urundi ikwiye kwamirira amagabo kuko iki gitoro ntibace bagikoresha nk'uko umushikiranganji ajeje imigenderanire yabivuze. Yavuze yuko igitoro kizoca kigurishwa ama mahera kivuyemo ngo aje mu kigega cy'igihugu. Rero nk'umurundi je kubyo mbona, ndabona yuko iyo ngingo yuko caba kigurisha bo ibangira, ahubwo iki gitoro kikaja mu bigega byateguriwe kuri iki gitoro igitega, kuko turi mu gihe kidasanzwe cy'ibura ry'ibitoro mu mpande zitandukanye z'isi, ahubwo leta yoraba ikaba yakizigamye ikakigira reserve, kuko umwanya n'umwanya gishobora kubura cyane mu gihugu cyangwa ku isi yose bivanye n'intambara ziriko zirabera hariya mu bihugu bya Ukraine no hirya no hino. Rero turasaba leta y'Uburundi ko icyo gitoro kitogurishwa, ahubwo cyobikwa kikaba ikigega cy'intega bizoza.
Jewe icyo Ubuyapani bwatanze ndakemye kandi ndabakunze rwose, wowe cyo ntayo bayikanze wita ngo ni urukundo gusa, ahubwo bafite icyo barondera, bafite icyo bemerewe, sanitere zacu za zahabu zacu birirwa baratunyaga nta kindi. Aricyo gitoro rero bangize neza, na burya nk'ubu twari dufite tubise ubukene bw'itoro yanari leta tunagakorere nubwurizize niyo mushikire amafaranga nubiko. Oya nubuze ni igitoro naronse soke yamaho y'intega bizoza.
Mu makuru ya politike, leta y'umugambwe CNDD-FDD ntaco itariki irakora ngo ikenesha abarundi, biri mu itangazo ry'umugambwe badasigana iprona tavuga rumwe na leta wasohoye kuri uyu wa kane igenzi rya 24 Ntwarante. Charles Nditije awurongoye akavuga ko ibyo bigaragazwa n'ingingo avuga ko ari za gahotoro zimaze iminsi zifatwa n'ubutegetsi. Atakarorero ku ngingo ibuza amapikipiki amakinga n'amatukutu gushika mu bice bimwe bimwe z'igisagara cya Bujumbura, dutega amatwi Charles Nditije akaba ari umukuru w'umugambwe w'agasigane iprona uvuga kutavuga rumwe na leta.
Ano vuga ingingo zerekwa gufatwa zo kubuza amapikipiki amakinga izo ngendeshwa zari zitunze imiryango myinshi. Rero iyo miryango igiye kwicwa n'inzara yitune butondere, kandi siyo yonyine n'abakoresha ubwo buryo mu kujana abana ku ishuri cyangwa mugera ku kazi, nabo nyine bicaje batera ingorane. Ubu rero yafashe iyindi ngingo cyane cyane yerekeye intara ya Bururi, aho Buramatari yakurikije ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu yasabye abanyabururi yuko mu mezi abiri boba bakuyeho ishinge bagaheza bakaharima bagaca batema imikaratusi yose bafise bakongera bagaca baca imikobeko mu mezi abiri. Muri ubu byose ni ibintu bidashoboka, ntibishoboka ubwa mbere ho kubera yuko mu mezi abiri ndawo barashobora kukurima iyo shinge, kandi shinge murazi yuko nawo uririma ntiwimbura udatabiye, kandi noneho ntiwotabi ntiwo kwimbura ntiworima ngo batere mu kwezi kwa gatandatu abari muci. Hanyuma ibyo biti byahora bibatunze mu guteka, mu gufungura, mu kubaka inzu, mu kubaka ibiraro, haba mu ngo canke haba mu bakozi ba leta, kuko n'abatari abirimizi abantu bakoresha umuyagankuba kugira bateke barenga ibice bitanu ku ijana mu Burundi bwose. Murumva rero yuko ari kibi kibishe cerekeye abanyaburundi mugaka izokora Barundi batari bake, kandi baza yuko n'izindi ntara ku muri zose zishikirwa. Ukibaza kandi ati none mbega iyo mikaratusi niyo yahava agaca bugaragwa, izosubirizwa n'ibiti bihe, byatewe ryari? Urumva ni ubugaragwa, ni imvura izocitara ku buryo inzara izocizura inzara gusumba uko yahora. Nicyo gituma rero ari ibintu bibabaje twiyamirije kwivura inyuma.
Mu gusozera n'amakuru, tubabwire inkuru iciye ku masonga. Musitanteri wa komine Giteranyi Janvier Ndagijimana yaragaritswe amabanga yo kurongora iyo komine kuva ku munsi wa kane w'indwi n'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati Gervais Ndirakobuca, nk'uko Iketo umushikiranganje yasohoye rivyerekana. Uwo Musitanteri Ndagijimana yagiritswa amakosa atatu: kugarariza amategeko ahawe n'abamukurira, gutwaza umukazi hamwe no gusesagura itunga rusange nk'uko iryo ketere bimenyesha. Ayandi makuru akamenyesha ko Musitanteri Ndagijimana yoba yagirizwa kandi umugambi wo kuzana amazi meza muri komine usa n'uwazingamye kandi watwaye amafaranga menshi arenga umuriyaridi n'igice. Ingazi cyo dusozera n'amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwadukurikiye. Jean Marie Ndabashinze nabashikirije, ndabifurije ibihe byiza iwanyu no mu banyu naho butaha.